mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza matuku igano vya juge Amerika lisamira ni Washington DC mukirundi no mukinya Gwanda. Turi kumwe migano vya ino gene kirezo gya chumi nindgui hukwezi ni kwa munani mriwi na chumi nindgui. Mwritu ya chumi no munani, mwri kumuna jowediani na hazo ndongo ibigani rovyo no mganya ndaba haikazi.
Bajibishi kwa bjibi nchumbu, baji wafisi migyango, wabajemolira, wabajemoliri nyumbati, wagaruli wija bishishi kwa bjinyuma. Baji alero, wabarundi, batajiri kiwa jerako, wakatura bjibishi kwa bjinyumbati, na bjibishi kwa bjibi jumu, akawanibisho baji.
Uyunumwe mumuzi za warundi za hunge mikambi ya Rusenda, ili munhara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo. Avugange na barundi bafungiwe mibohiro rikuru rya Uvira ho nyene muri Kongo babayeho nabi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro wanyu mu ntara munyezina tubanze tubabwire muri make ku munyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasavye ashimitse kuno wa gatatu ko ibibazo c'ibigwanisho vya nucléaire bihingurwa na Korea ya ruguru co turega umuti biciye mu kuganira kw'abategetsi. Guterres yagabishije ko ingaruka zo gukoresha inguvu za gisirikare zidakwiye no kwiyumvirwa. Ikindi Antonio Guterres yavuze nuko uruhagarara ruri mu karere ka Korea ruri ku rugezo rutari bwaboneke haraheze imyaka itari mike. Ni mu gihe mundwi heze habaye guterana amajambo hagati ya Perezida Donald Trump wa Amerika na Kim Jong-un wa Korea ya ruguru bivuye ku bitero vya misile. Kim Jong-un yatangaje ko ategekanya gutera mu karere ka Guam kari ku butaka bwa Amerika. Ariko naho biruko Kim Jong-un yaravuze yuko abaye arabangira Perezida wa Amerika, akaba yaraye ashimye iyo ngingo ya mugenzi wiwe avuga yuko ari ngingo yuzuye mu bwitonzi. Mu gihugu cha Kenya, Raila Odinga aheruka gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu yarayatangaje ko agiye kwitura ubutungane mu kibanza cyo guhamagarira abanywanyi biwe mu myerekano. Odinga yemeza ko yibwe amaje mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka. Iyo ngingo yatumye rero impungenge zigabanuka mu gihe abatari bake bari bafite ubwoba bw'uko hashobora kwaduka ubwicanyi muri ico gihugu. Raila Odinga yatangaje ko bazokwigisha amahoro nk'uko bamye babikora, yamara ko bazoharanira n'uburenganzira bwabo bwo gukora imyerekano. Avuga kandi ko bazogandara bakagira umwanya w'agacerere kuvuza ingoma no gukora ibishoboka byose kugira ngo berekane bice mu mutekano ko bibwa amatora. Tukibutsa ko matora yabaye mu ndwi iheze aho muri Kenya. Raila Odinga yatahukanye amajwi 48 n'ibice 8 kw'ijana, nayo Perezida Uhuru Kenyatta bahiganwa asubira gutorwa ku majwi 58 n'ibice 3 kw'ijana. Igihugu cha Iraki kimenyesha ko kiriko kirasaba makungu kugifasha kwegeranya ivyabona kubijanye n'ivyaha vy'agateka kazi na muntu cagiriza muhari wa leta ya Kiislamu. Ivyo biri mu rwandiko umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Iraki n'ayandi makungu. Ibrahim Al-Jafar yarungikiye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Muri uko rwandiko Al-Jafar asaba ko amakungu afasha Iraki muri ico gikorwa, akavuga kandi ko Iraki kiriko kirakorana n'Ubwongereza kujanye n'ingingo y'inama y'umutekano kugira ngo hatangure gukorwa amatohoza. Ubwicanyi buregwa umuhari wa leta ya Kiislam bwakorewe abanyiraki baba Yazidi basanzwe bafise imico ya kera. Uwo muhari ukavuga ko basenga shetani. Kuno wa gatatu Amal Clooney umushingwamanza aserukira aba Yazidi wo muri Iraki yatangaje ko yizera ko ikete ryarungitswe na leta ya Iraki rigiye gukora ko kandi ligakuraho ukudahana kwihonya bwoko n'ibindi byaha byakozwe n'umuhari wa leta ya Kiislam muri Iraki no ku isi hose. Nchuti wa kunzibi jugi Amerika, mwiku mnatukumba kwe FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwa ari mu Rwanda mutwumvira kuri FM 94.3 bitatu. Murashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ikiganiro cacu no musi tugera mu gihugu ca Kongo tubabwira ikibazo ca zimwe mu mpunzi z'abarundi zifungiwe mu ibohero rikuru rya Uvira zifise ingorane ikomeye yo gushobora gufungurirwa neza reka mugenzi wacu Vedaste Ngabo akorera muri Kongo hatubwire byinshi kuri no nkuru
Gereza nkuru ya Uvira ifungiye mu bakongomani n'abanyamahanga barimo abarundi ndetse n'impunzi z'abarundi zagiye zishinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu gukorana n'inyeshamba ndetse n'ubujura bamwe mu bari bafungiye muri gereza bamaze igihe cy'ukwezi kose bafunguwe bari mu nkambi yo mu Rusenda baratabariza abandi barundi bafungiwe muri gereza kuko bugarijwe n'inzara kandi abenshi mu bafunzwe bakaba barimo abagiye bazira akarengane dore ko bagiye bafatwa bagiye gushakira imirimo mu biturage byo muri teritwari ya Uvira na Fizi ariko bakaba babashinjira kuba ari inyeshamba kuko mu karere ka Fizi na Uvira hari inyeshamba z'abarundi za Forebu n'iza FNL iyobowe na Aloyse nzabampema
kuri prizo santarari buvira twari tubayeyo nabi cyane nta bintu byinjya bihari leta ntabwo bagaburira nibizanye izana ibintu bimeze nk'ibintu bayo aho zijya murezi sagira bakabizana rimwe mu kwezi angwe kabiri mu kwezi mukabijya iminsi ne mu kwezi iyindi minsi yose abafise imiryango nibo bagira gute nibo bafise ababagerako abarundi bafungiye mu ibuvira na barundi babayeho nabi cyane kuko bagiye ibikoko banywa ibintu bagiye ibishishwa by'ibijumbu bajya bafise imiryango babagemurira babagemurira inyumbati bagaharura ibijya bishishwa by'inyuma bajya rero babarundi batagira ikibagerako bagatura bya bishishwa by'inyumbati na bya bishishwa by'ibijumbu akaba nibyo bajya
ikindi kibazo gikomeye cyugarije imiryango yo mu nkambi yo mu Rusenda ifite abantu bafungiwe muri gereza nkuru y'ibuvira nuko bakora urugendo rurerure kandi ruhenze kugira ngo bagere aho abantu babo bafungiye we ibuvira ibi bikaba bitangazwa na nahishakiye Emerine umubyeyi ufite umugabo maze igihe kigera ku mwaka afungiwe ibuvira
ngiye bene ndaronda nko tuduke yabona ko bigoye nkubona hori yana dude ndiri mu 26 zo kugenda ni hataje ndonda namba ari nk'ibiro nka 10 by'ubufu ntamusira n'utubuga duke yana kabara rifasisha uko nyene
kugira ngo winjire utanga amafaranga
kugira ngo winjire uratanga 5000 abantu bagusoperinge unyene kugira ngo usa kadi zenyine ntande mahere subira gutanga nayo ho utegene nayo yasimba wowe nayo atanga ukora ku muryango wose utsako bagusaba amahera kandi umuryango uciye ko bagusaba amahera
uyu mugabo warumaze igihe cy'amezi 6 afungiwe muri gereza y'ubuvira wagirwa amahirwe yo kurekugwa asaba amashyiramwe ashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko yahaguruka kavuganira abanyururu barimo abarundi bagenda barenganira mu magereza yo muri Kongo
abantu rero benshi cyane gose bafungiwe muri santarari bafunzwe bariko barazira karengane bariko bararengana nuwo twafatiwe hamwe kiretse nawe yaravye kugura agatoki bamufatanye asigaye muri santarari amerewe nabi cyane ntagira ikimugerako icyo saba abajejwe agateka k'abantu k'abanyororo n'agateka k'abanyamahanga n'inkunzi ndasavye vraiment ko bo bagerako bakabarekuza kuko bariko bararengana ntibagira ikibagerako ntibagira ikibavugira nta gusa ntibasamba amadosiye yabo barayubitse mbere ntibazwi n'amategeko muri tirizo
ngarukiye Prince ni umuvugabutumwa muri gereza y'ubuvira akaba n'umukorerabushake mu kuvuganira abanyururu aratubwira bimwe mu bibazo yagiye atugwa n'abamwe muri abo banyururu yagiye avuganira
hariho umuhungu nzi wafatiwe hano ku misozi yo ku Kirungwa avuye kuramukanya wabo mu Burundi azamuse ajya kukomeza imirimo yiwe ruguru ku ndondo iriya mu bijumba hanyuma ashyitse ku musozi ahura n'abantu ba
inzego zishinzwe umutekano
noneho bamusaba ibyangombwa avuga ibyangombwa ko bifite ariko kandi nko kwisobanura mu rurimi kumva ntibumvikanye mu rurimi ati nkisobanura barambwira ngo tumanuke tuzibuvira baramumanukana bamugeza hani Uvira bashyitse Uvira agenda kuri birode ahise kuri birode ati nagize iminsi mikeya iza kwisanga kandi muri prison iza muri prison central
nubwo nta mibare itangazwa abanyururu b'abarundi bafungiwe muri gereza y'Ibuvira bitewe nuko ubuyobozi bwa gereza nkuru y'Ibuvira bwirinze kugira ikindi cyo cyose budutangariza kubijanye n'abafungwa ariko president wa societe civile akaba ari na uhagarariye uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri territoire y'Ibuvira bwana Majari wa Kenazi mu kiganiro hajwe rya Amerika asobanura yuko igereza ifite ubushobozi bwo gufungirwamo abantu 150 ariko kuri ubu irimo abanyururu bagera kuri 600 bwana Majari wa Kanazi avuga ko leta ntabiribwa iri gutanga muri gereza kwa ahubwo ari amatorero n'amashyirahamwe atandukanye arimo Seyiseri na Karitasi ari agenda agaburira abanyururu rimwe na rimwe ariyo mpamvu usanga abanyururu benshi babayeho nabi abandi nabo barananutse kubera inzara aha akaba kangurira abagira neza kurushaho gutera inkunga y'ibiribwa imfungwa zifungiwe muri gereza y'Ibuvira ndagasengabo ku bwijwi rya Amerika Ibuvira mu ntara y'Amajyepfo
Arakoze Vedaste Ngabo hijuje Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nkuko mubimenyereye imisi yose ya kane turabashikiriza iba biriko biranugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha bijya bije biranugwa nugwa kwari kandi bihu ngo ni bihu kandi na byikomeye ndakubwiye kwa tarifu nivyo nivyo
eka sivye
dupingi dupingi utangiye
mupinga mupingi Umvizi zwijya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Nuko rero no musi dutanga umuco ku nkuru zibiri ariko zose zijanye n'ivyindero ya mbere ni inkuru ivuga amanota yafatiwe ko mu kibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshure bahejeje gice ca mbere c'ishure nshingiro kuja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye yanuganuze cane ku mbuga ngurukana bumenyi hakavuga ko vyinshi bitari vyo inkuru ya kabiri nayo ni ijanye n'itegeko rishasha rizogenga amashure yaba aya leta canke ayigenga iryo naryo ahanini rifatiye kugushaza kw'abanyeshure babigeme hoba harimwo kubuzwa gutunga imishatsi ishizwemo tumwe bita twa produit umunyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi reka duhe rero umuco kuri izo nkuru uko ari zibiri
Inkuru irikira hanahanwa cyane ku rubuga rwa WhatsApp ivuga amanota yafatiwe ko ku kibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshure bahejeje igice cya mbere cy'ishure shingiro kuja mu gice cya kabiri cy'amashure yisumbuye ayo nayo havugwa ko ari 46 n'ibice bitanu kwijana kubo mu mwaka w'icyenda hamwe na 26 n'ibice 9 kwijana kubo mu mwaka w'icumi Aha kandi baranatanga kuri urwo rubuga rwa WhatsApp ijwi ry'umushikiranganji w'indero atangaza ayo manota aha rero ubwo bushikiranganji burabeshuza bwivuye inyuma ko ayo manota ari karahanahanwa ari kinyoma n'iryo jwi ritangwa ari ryo kumwaka uheze Juma Edouard abuvugira yabibeshuje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane aho ahamagarira ababyeyi n'abanyeshure kutajuragirika kubw'ibyo binyoma
ico gihuha nta y'ibintumbero gifise atari kujuragiza ababyeyi n'abanyeshure mbere abo babisha bubahutse gukoresha amajwi y'umushikiranganji yo mu mwaka uheze kugira bashe guhubya benshi turamenyesheje yuko atamusi numwe ubushikiranganji bwigeze buca mu nzira y'imihora nka WhatsApp mu gushikiriza inkuru yerekeye igihugu twobibutsa yuko kuva na kera narindi vyama bishikirizwa n'umutegetsi yabiherewe ububasha na leta no kuvuga umushikiranganji nuno mwaka rero niko bizogenda ubushikiranganji buriko buraheraheza ibikorwa by'ubuhinga bijanye nayo manota kugira ngo azoheze ashikirizwe cese mu maguru masha n'ababifitiye ububasha
uyu muvugizi w'ubushikiranganji bw'indero aranavuga ko bakiriko barakosorera abanyeshure basavye ko icyo gikorwa gisubigwamwo
uyu munsi abana bose baramaze kubona ingene bakoze mbere bamwe muri bo baritse ubushikiranganji basaba yuko bosubiramo kubakosorera aho ba harabaye kwihenda cyo gikorwa ubukitaba kiri kukiregerana
inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'indero siyigusa hari n'iyindi ivuga ku itegeko rishasha rigenga abanyeshure baba abo mu mashure yigenga cyo kimwe nabo mu mashure ya leta umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha yashikirije mu ijambo igihe ari mu bikorwa rusangi by'ugwaruka ruri mu buruhuko mu ntara ya Karusi ko abanyeshure babwirizwa gusa bose aho bamwe batahuye ko bazokwambara umwambaro ufisi ibara rimwe ivyo n'ubu nyene Juma Edouard abeshuza akanatomora uko iryo tegeko rivuga
ntiyavuze yuko umwambaro wa uniforme uzoba umwe mu gihugu oya namba yagombye kuvuga cyane cyane ko abanyeshuri bazoba basa no kuvuga ibijyanye n'amaherene cyangwa na ya mishatsi bahingura ubu bitza guherana n'iki kiruhuko abana bose baba mu mashuri yigenga cyangwa ya leta bazogenda bafite imishatsi isanzwe ata amaherene hanyuma kigira kabiri bakagenda bikwinje uniforme amashuri azogura cyangwa azokoresha uko bahora ariko bitwara cyane cyane kubahiriza ibiri muri itegeko rishasha kuko risaba yuko umwana w'umwigeme yambaye ijipo itegerezwa gupfuka mavi igashika epfo gato ya mavi hanyuma abana b'abahungu y'amapantaro bita poketi kirazira abayobozi b'amashuri rero ibyo batsa kubyitwararira
kuri ibi havuzwe byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane ku bijyanye no kudahingura imishatsi ku banyeshure babigeme bamwe barashima iyo ngingo abandi bakavuga ko imishatsi y'abigeme itokogwa ko huko mubimenyereye turabasomera bimwe mu byavuzwe duhere kuri uyu avuga ati jewe mbona ingingo umushikiranganje yafashe ari nziza cyane murababona bafise imishatsi isokoje neza cyane bakagira mbere n'amanota menshi mu ishure ariko bakaba banyuma mu bibazo bya leta uyundi nawe avuga ati ivyo biraba umushikiranganje n'abanyeshure biwe hari n'uyu yanditse avuga ati jewe ku bwanje mbona ingingo y'umushikiranganje itizwe neza cyane mbona atayifatiye hari bituma byinshi cyane bishobora gutuma abanyeshure bananirwa ahano tanga karorero nko kubijyanye no kubura bigisha nko kubijyanye no kutigisha neza nko kubura gashiruka bute kubigisha eka mbere n'urugezo rwabo rwo kwigisha eka mbere no kuba badafite ubumenyi buhagije ahandi naho ni ku banyeshure nk'ibirometero bagenda baja ku ishure inzara ubukene bituma abanyeshure badashobora gukurikirana ivyigwa dusome n'uyu avuga ati yarabivuze nta guharira bishoboka yuko rero yavuze byo mutegerezwa rero kubahiriza itegeko tugarukirize kuri yavuga yitwengera ati ha 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 aho muraruta urya ntavuguruzwa
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ekarewe dushimire Diane Ndonse yaradushikirije inkuru y'ivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi imbere yuko tuca tubashikiriza ibi bihanishije biciye ku ijwi rya Amerika ariko rero tubitumire namwe mukabona ibihuha biri ngaho iwanyu mu kibano mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com gutyo tubafashe kurondera inyishu canke umuti canke umuco kuri ivyo vyose usanga binuganurwa haba mu kibano canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Ijwi rya Amerika tubandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara tukibandaniriza muri komune ya Bisoro y'intara ya Mwaro aho abanyagihugu baho basaba kuronswa ibigega rusange bibegereye kugira ngo bashobore kubitsa umwimbu byoroshe gutyo bahangane n'ikibazo c'inzara canke gusesagura umwimbu. Ivyo babisaba bishimikije yuko harangwa igigega kimwe gusa ico naco ngo kikaba kiri kure y'imitumba itari mike. Umenyesha makuru wacu Raisa Liliane n'amahoro yavuganye na bamwe mu barimyi babeshejeho n'utwo dufungurwa tubikwa muri ivyo bigega maze adutegurira ino nkuru.
Uyu mugambi wo kubikira imbuto abarimye mu mahangari rusangi yo ku ikomine ni bumwe mu buryo buriko bubafasha kuziganya imbuto bazokenera hageze guteragira. Uyu mwimbo bariko babikisha muri iki gihe ugizwe hanini n'imbuto y'ibiharage hamwe n'iy'ibigori. Umurimyi wese akeneye kubikisha imbuto yiwe asabwa kwigurira umuti wo gupompa ibyaje kubikisha ugugwa 2500 hamwe no gutanga amafaranga 500 yo kugira zoro nk'uburenganzira bwo kubikura. Uyu mukenyezi Kankindi Froza wo kumusozi gitaramuka aratubwira uburyo uko kubitsa imbuto bimukingira impanuka zitandukanye nko gusesagura hamwe no kwibigwa kumuhana.
Nazanye ivyuma 4 na 3 abasoma baranyene baragura nko kumurango turi gukora hande tugasanga batwivye n'agashyambara bakabonye baragatwara mu gankwa ibintu by'ibiharage hoho barahashe ubu mwiyimbura ni buryo bwo gukwingira umwimbo wacu turinze tuza kubibika tubatuzaho tuzokura makaye y'abantu kakabutuga ukabitse kuko ngubo ibegi biharagasha hagaze ku mafaranga 1000 hageze mu iteranaho ubigura 1800 nkubo biroroshe.
Naho kukubikisha imbuto mu bigega rusangi biri ku makomine bigirira kamara abarimyi intamba mizo ntizibuze aha ni mu gihe bishika hageze kubikura bagasanga byarabunzwe kuko byanyagiwe ahandi naho hakababera kure kuko bamwe bibasaba ko bafata urugendo rurerure kugira bashike ahari no hangare. Ikindi nuko niyo hageze kubikura bisaba ko bama batonze kugira babaho umwimbo wabo bagasanga bibatwaye umwanya wo gukora utundi dukogwa. Aba ni bamwe mu baje kubitsa bavuga ingene baharuhira
birashika nka aye dufate nk'uhere aho bisoro ihera n'ibihumbi 2000 kugeza bishikina kose uwiking hari habareka kubizana nyene kubera ugo rugendo
abubatse ihangare bari yubatse nabi kubera haga tubatubika ku mitumba bashize ku buyungi ku madirisha agira murahabona mwegereje impande y'intebe y'idirisha uruhweze ruje rwabirategwa n'amazi biboze habahahombye umunyagihugu yaje kubikisha bebo kingira amadirisha kubera ihangare yaga
ababari benshi nabikora ari umukronome uringinga cyangwa ukabitaha numba bica bikugora nk'umunsi urabona nta kindi umuntu akora nk'uburabona turarindiri nataza tuzogarukeje.
Haruhande yababemera gufata ingendo ndende baje kubitsa imbuto kuri komine harundi muco w'abarimye bahitamwo kubigumiza muhira kuko taburyo bafise bwo kuriha amakinga vyunguruza. Uyu mukenyezi wo kumutumba kanka uri ku birometero birenga 5 uja kuri komine Bisoro avuga ko atoshobora gushika ari yo hangari kuko hamubera kure.
Sio bavyiza kugira ngo ndabishire nga hafi wacu hatwegere iyo ndabironse nkipfuza kugira ngo ndabijyane ndabura ukuntu ndabijyane hakambera kure tugaca twononekara aho turi sesesagura ndadushira muhira abana bakadufungu tugaca duhera hagera itera nkiruka ndaturoza nkasubira nkateye ndacyo mukura gose rikomeye.
Aba barimyi bari ku mitumba itegereye umugwa mukuru wa komine Bisoro barasaba abajejwe intwaro kugwiza amahangare yo kwegeraniriza mwimbuto kugira bose borohegwe.
Icyo twasaba boraba ayo mahangare yo kubitsamo ibyo biharage cyangwa ibindi y'umwimbo nyane kugeza baje barabikwiragiza hose n'abandi bashikiye biratuma bamwe bafata urugendo rurerure bigatuma nyane bace babiheba kuza kubibita.
Iyo bagira nk'ihangare mu kivoga iyindi bakayishyira nk'ikiyambu ahabika umusozi abandi bagaca bagenda hariya ku ahegereye ihangare wabo ibyo tumwe tudasigara turi benshi kuko ngaha abo mu kiganda baza ngaha abo ikanka baza ngaha kandi kanka hari ihangare habuze uburyo bwo yikoreramo bwo gwiza amahangare hashoboka hose.
Mu ntwaro bamenyesha ko hari amahangare yubatswe hasigaye ko batangura kuyakoresha kubgabura amatari w'intara ya Mwaro Jean Mahinya Karegwa ahamagarira barongoye gukora mu mashira hamwe kugira abashira ingufu hamwe mu kubika umwimbo bitabavunye.
Byinshi no bahanura nuko boja hamwe mu mashira hamwe bakiyungunganya bakagura kibanza bashobora kubakiramo kuko nka muri JZD abantu nkabo barakunda kubafasha iyo bimbuye babona ko bise umwimbo ushemeye babona ko kandi ari uwo kubikanye ne mu mahangane mugabo iyo bakoreye mu mashira hamwe bohana isango agenda batarenze kuruja gutonda cyangwa ari umwimbo wishira hamwe ugatwara nk'abantu babiri cyangwa batatu gucyo yo magronome agaca abakira batarenze kumara umwanya munini ya ari nk'umunsi wo gushora cyangwa kuja kubika muri yo hangare bakaba bavyumvikanye na agronome kikabika kugwa cumvikanye ko na bose.
Tumenyeshe ko ihangare imwe ya komine Bisoro iza kubikishamwo n'abarimyi bava muri komine Jansoro yo muri Gitega kuko isanzwe ihana urubibe nino komine. Muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian ina mahoro
Ijwi rya Amerika.
Ntuti bakunzi turi ko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu ariko imbere yuko tugisozera tubanze tubabwire ivyo bidukikije umushikiranganje bidukikije aherutse kwandikira amahinguriro atsuka imicafu mu kiyaga Tanganyika ko agiye gufatirwa ibihano aho ni mu Burundi. Amashiramwe yo gukingira ibidukikije arashima iyo ngingo mugabo hagasaba ko n'izindi ngingo nko kubuza abarima canke aborora ku nkengera z'ico kiyaga naho nyene zofatwa. Ni mugihe amatohoza y'ikigega Global Fund yerekana ko Tanganyika ari ico kiyaga kibangamiwe n'imicafu kurusha ibindi ku isi uno mwaka. Eloge Wirikaneza.
Amazi y'ikiyaga Tanganyika atunze abantu baharurwa mu mamiliyoni nk'uko amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe yishinze gukingira ibidukikije avyerekana. Ariko ico kiyaga nubwo gifitiye akamaro abatari bake mu bihugu bine gicamwo arivyo Burundi, Congo, Zambia na Tanzania kirabangamiwe rwose n'imicafu. Ikigega kiraba ibidukikije ku isi Global Nature Fund cemeza ko inkukura imicafu yo mu mazu n'amahinguriro hatibagiye ibikorerwa muri ico kiyaga vyacononye ku buryo umwaka w'ihumbi 2017 Tanganyika ico kiyaga ca mbere kibangamiwe kurusha ibindi vyose ku isi. Kugira izo bihinduke ku ruhande rw'u Burundi umushikiranganje ajejwe ibidukikije aherutse kwandikira amahinguriro yose asuka amazi mabi muri Tanganyika ayabwira ko azobandanya ahumanya ico kiyaga azohagarikwa. Celestin Ndayizeye.
Twarashatse kudoma kurutoki ku mashirahamwe atari make yegereye ikiyaga na cane cane tubabwira yuko tugiye gufata ingingo kandi ndasubira inyuma kugira ngo turabe yuko ibyo bahingura imicafu yo mu mahinguro yabo itaronse ubuhinga bwo kuyungurura imicafu ya mu Gifaransa hakaba pretraitement imbere yuko ahasanze hakoranira imicafu yungururwa maze mu kibashara Tanganyika hagenda amazi meza ibyo bintu sitabikontrole tutasanze ko bigiye ku buringanire tuzoguma dufata ingingo mbere no kugagwa mashiramwe kugagwa tugiye kuyagurukira ku munsi hazoba icungerwa gikoreshwa cy'ayo mazi na cancana ava mu mahinguri.
Ishyirahamwe rikingira ibidukikije ACP rirashimishwa n'iyo ngingo y'umushikiranganji ariko risanga hari n'ibindi bikwiye gukorwa. Diomede Mujojoma ajeje gukurikirana ibikorwa muri ACP.
Ikiyaga Tanganyika kirageramiwe cane n'ababandanya bubaka bacegera, kirageramiwe cane n'uburimyi bukoregwa haruhande y'ico kiyaga, hanyuma kandi kirageramirwa cane n'ukuntu abarovyi bavyifatamwo. Hari abaroba bakoresheje amato akoresha ibitoro n'amato kandi aca muri ico kiyaga azanye ibidandazwa nanye nakoresha ibitoro, ivyo vyose biraheza bikaza biraja muri ico kiyaga Tanganyika ikaconona.
Amwe mu mashirahamwe arungika amazi muri Tanganyika ariko haheze imyaka yitondera kutaconona. Akarorero na Kasabono rikora amasabuni. Jibrile Ninkingi ajejwe akanovera muri ryo twaganiriye yabanje kunyereka uko amazi mabanza gutunganywa imbere yo kwisuka muri ico kiyaga.
Ubwo buhinga rero twabusizeho ubwa mbere twisunze ibyo tegezwa gukora bimwe bita mu Gifaransa responsabilité sociétale, ibyo nibyo tegezwa gukora. Ibijanye rero n'amategeko twisunga urugero gira kabiri imbere yuko urungika amazi mu bidukikije tegerezwa kuraba neza yuko ahuye n'urugero rwasizwe n'amategeko. Ayo mategeko naho arategekanya neza ibiharuro ntarengwa, ayo mategeko niyo twisunga bazita ngo norme doroji.
Mujojoma na basanga ibihano bitagoye gufata narije amateka bishinga hari.
Hariho itegeko rigenga amazi, itegeko rigenga ikiyaga Tanganyika, harimo ibihano boheza bakarishira mu ngiro bagaheza bagakorera kuri ibyo bihano. Ayo mashirahamwe yose akorera ibikorwa kuri kiyaga Tanganyika aconona jiza babanza bakayahagarika hanyuma agaheza agatunganya neza ibikorwa byayo ku buryo bitaza byonona ico kiyaga Tanganyika. Turazi yuko twese ahanini usanga ivyo bikorwa bidufitiye akamaro mugabo ni vyiza yuko bikorwa byisunze ikingirwa gico kiyaga Tanganyika.
Abatita hiryo kingirwa n'inkingi yasanga bameze nk'abagizi ba nabi.
Ibintu biteye isoni ahubwo biranababaje kubona ko hariho umuntu canke ihinguriro ashobora kubahuka akarikurira amazi mu kiyaga. Abantu basanzwe bazi yuko najya tunywa arijide zari yakura ariyo mahinguriro. Hariho abantu bavidurutse twasugumwe bagaca basukamo mbere twaje tuvunira urugohe abo bantu. Ayo mahinguriro kwivyo ari bibi kiretse yuko bihanwa n'amategeko birateye n'isoni none nko kwisambura ko nk'imene.
Amwe mu mashirahamwe atungwa gatoki hasigura ko ariha muri meri ya Bujumbura kugira igisata setemi c'igisagara kijejwe gukura ubucafu gitunganya amazi mabi yayo. umushikiranganje ndayiza yabona kwa mikoro make ya setemi ari mu bitumiki ya gatanganyika cononekara
ivyo navyo ne bizosuzumirwa hamwe hama na setemi jitashize mu ngiro navyo ne bisuzumirwa hamwe kuko nigiye dorutse mu ngingo twari kumwe nabo narongo gisagara cha Bujumbura mbere nabandi benshi bategetse hambaye muri iki gihugu cyose tuzobirabira hamwe twabwiye ko ibitose gaze ico kiyaga naheze bivuga bitatu cyambere nuko hoba na setemi kumbure hari vyitashobye kuba igishoboye kushikako nayo ni imvugira kane yuko nayo jezwe kuyungurura nayo ivyibuze yoshikira leta leta nayo iringaha kugira yumvirize abene kiyumvirize kandi ishobora no gushira mu ngiro ivyo shobora gutuma ikiyaga cha Tanganyika kiba ciza
ikiyaga Tanganyika nico cha kabiri mu munini ku mugabane wose wa Afrika ikaba nacho kiyaga cha kabiri kandi ku isi yose mu burebure bw'amajepfo ni nacho kiyaga cha mbere ku isi kirimo amazi ashobora kunyobwa kikaba cisangije ubwoko bw'amafi mato mato yitwa indagara eroje buri kaneza Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Hello Joe Rikaneza niko uri wewe duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze matwumviriza mwakoze tusubire rero kubahisanga mu biganiro byacu bitandukanye muri byo harimo muri isanga mukurikirana kuva saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Innocent Kimenyi, ingénieur Justin na Joe Diane na hazatu ari kumwe kuri micro twemi turi batatu tuti muranigwe mu banyu no mu byanyu.